Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Urundi mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 na FM 88.3. Iyo ni za shortwave mwese turi kumwe. Ni Frederic Munikije atiramije ibiganiro byo kuri isaha. Ibiganiro tubandanya kubategurira twi ingo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese makuru yo muri aka kanya. Ikibazo cy'inzara kirageramiye impunzi z'Abarundi ziri mu kambi ya Mutenderi, ku buryo abagendana umugira wa sida muri iyo kambi batagishobora no gufata imiti ifufaza icyo kiza.
Genda hangayitse nabi nk'ubuhonye ni kuva nta kintu ndajya n'imiti sinkimira. Imiti narahagaritse hejuru y'inzara.
Iyo ni Bukuru Jeannette, umwe mu bavyeyi baba muri iyo kambi. Inkuru kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'Ibiyaga Binini arimo kibazo cy'abakuye mu ngo zabo n'imyuzure yabateye mu Burundi. Amakenga ashikirizwa n'abakorera mu masoko abiri yo mu gisagara ca Kigali yugawe ku mvo zo kugabanya ubwandu bw'ikiza cya corona. Hamwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic, tuyahere aha muri Amerika. Abademokrate kuri uyu wa mbere barayi batanguye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo rizomara iminsi ine rigamije gufasha no gutera intege umukandida wabo Joe Biden kugira azotsinde Perezida Donald Trump mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka. Abashikirije amajambo ejo ku munsi wa mbere barimwo Michelle Obama, umutambukanyi wa Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika, Senator Bernie Sanders wahoze ari guverineri w'umurepublikani wo muri leta ya Ohio, John Kasich yanahataniye ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu mahiganwa y'ibanze mu barepublikani adacana uwaka na Perezida Trump, ubu akaba yahisemwo gushyigikira Biden. Yahamagariye bagenzi we mu mugambwe w'abarepublikani kutazoha amajwi Trump. Abo bose bahisemo gushikiriza ayo majambo bari mu ngo zabo bifashishije ubuhinga bwa video conference kubera ikiza cya COVID-19. Kuri wa kabiri abategetsi bakomeye mu mugambwe ba demokrate nyene barimo Bill Clinton yahoze ari perezida, umukenyezi wa Biden, John Kerry yigeze kuba umushikiranganji w'imigenderanire, Chuck Schumer arongoye umugwi w'abademokrate muri sena ya Amerika bari ku rutonde rw'abashikiriza amajambo yo gutera intege Biden kuri uyu wa kabiri. Perezida Donald Trump ntiyatebye gutesha agaciro iryo koraniro mu kuvuga ko mu majambo yose yashikirijwe atana kimwe kimutera ubwoba kandi gikwega abantu kirimwo. Mu ndwiza abarepublikani nabo bazoba baramukiwe mu ikoraniro ryabo kaminuza rizobera mu gisagara cya Charlotte muri leta ya North Carolina, aho Trump azoshikiriza ijambo ryo kwemera guserukira abarepublikani muri manda ya kabiri. Ijambo azoshikiriza ari mu nyubakwa ya White House. Muri Afrika, umushikiranganji wa Somalia mu ntara ya Hirshabelle yarishwe arashwe ku mugoroba w'ejo ku wa mbere mu gisagara cya Johar. Ababibonye bavuze ko Abdul Kadir Abukar Karani, umushikiranganji w'uburimyi muri iyo ntara, yarashwe igihe yari kaja ku rugo iwe. Abamwishe baciye bahunga. Nta uremanga ko yakoze ubwo bwicanyi, ariko abategetsi batunga urutoki abakora iterabwoba. Yishwa ryiwe rikurikiye igitero cyabaye ku mugoroba wo kuw'Imana ku ihoteli i Mogadishu, kikaba cyahitanye abantu 17, abandi 42 barakomereka. Perezida wa Afurika y'Epfo n'abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu batangaza ko ibitegiri by'abandura COVID-19 bigeze aho bitangura kugabanuka. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko amategeko amwe amwe yafashwe agiye gutezurwa, ariko kandi ko urugamba rukibandanya. Abanyagihugu bo muri Johannesburg bagiye mu mabarabara kuri uyu wa mbere bagaragaza akanyamuneza n'umunezero ku bw'iyo nkuru. Ramaphosa yatangaje kandi ko hari ingingo zigiye gutezurwa zirimo gusubira kureka urudandazwa rw'itabi n'inzoga. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika cyasinzikajwe na COVID-19, aho abashika hafi 600,000 banduye, hamwe n'abarenga 11,800 bapfuye. mu gihugu kibamwo abangana imiliyoni 60.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Nigeria kizokongera kugurura ingendo z'indege mu makungu ku itariki ya 29 ukwezi k'umunani mu ntumbero yo gutezura ku ngingo zafashwe kubera umugera wa corona. Umushikiranganji wo gutwara abantu n'indege Hadi Sirika yavuze kuri uyu wa mbere ko izo ngendo zizotangurira ku bibuga by'Iregose na Abuja. Nigeria yahagaritse ingendo z'indege mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona umaze kwandukira abarenga 49,975 1975 bamaze kuhasiga ubuzima. Iyo ngingije haheze indwi zitandatu ico gihugu caruguruye urujya n'uruza rw'indege mu gihugu hagati.
Urakoze Heloise ku makuru heje kudushikiriza. Atubibutse nshutubize ko mukomana abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamianira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ari ho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu ntara tuyatangurire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abagendana mugira wa sida bo mu ikampi ya Rusenda batangaza ku kibazo cy'inzara ivurwa muri iyo kampi cyatumye bamwe muri bo bahagarika kunywa imiti ya sida kuko bibagora kunywa ibinini bya sida batafunguye. Inkuru y'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Bukuru Jeannette ni umubyeyi wo muri inkambi aba muri village ya Kabiri. Yatubwiye yuko kuba bamaze igihe kirekire badahabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM byatumye atubahiriza amabwiriza yari yahawe kwa muganga yo kunywa ibinini bigabanya ubukana bwa sida.
Genda hangayitse nabi nk'ubuhonye ne kuva nta kintu ndahajya n'imiti sinkimira imiti narahagaritse hejuru y'inzara kubera ndakimize nk'uno munsi ntariye nzosubira kubyuka mu nzu hirya yeje nk'ubu guhereje papa nta kintu ndashyira mu kanwa ndagahemuka kuva ejo nta kintu turajya emuje bundi ho Jackie yarahije agenda hari agaramamo niho bahayirasi agarama kwa baje bapokeza baramuharasi yo nuko natwe risonera ikadufata nta kuntu kugenda bugarama hariya nk'ubonye nimero bakumira imiti ku munsi wa Mungu windwe heze no bivuriye mu nzu iri mu nzu kubera nta kuntu yimira kandi shose sala ko nimba vuse n'igihomo kintabatse mu duteke.
Jean Marie Sabiyumva nawe ni umugwayi wa sida asobanura yuko ubuzima bwe babayemo muri iyi nkambi irimo abagendana umugira wa sida bagera ku 1500 bwatumye muri bo hari abatakaza ibiro bari basanzwe bapima kubera kudafungura neza.
Dinasi 35 ubungeze ku biro 40 ibyatewe no kunywa imiti atakintu irya nicyo turapokera ingya twadupokeza ku kwezi utumaza ameza ane kutunye mu kwezi kwa gatanu. Ninyabu telefone baduha atakintu kirimo tuko turagurisha 5,567 bari guhaye ibisumisha umunsi umwe ugasigara agakarite simu konyene nimba nyamera baziye runyika mu mwaka wa ryari baziye yuko uyondura kandi ga telefone gakure turi mu buzima bubi tugeze ahantu makungu avuye kuturabukuntu amakungu yo dutabariza kirica icyadufashije turipfuza ko duhingira tutarukanye n'iz'abandi tugendana izingwara zidakira cyane cyane twenye hajyaye Bujumbura naba nafata umuti kuri wa karede nkafata abaka mu muti uyo mushyenge ngiye gufata umuti baguha igikombe cy'amata ukavuga baguha inyama zo mu makopo washika mu iruka nywa bira binini wariye zira inyama zo mu makopo kanwa n'ubuyi bufashe ntabwo bikubwira ikizungu zungu ntabwo mba bikuboreje ariko hano urabinywa bikakuboreza nk'uwanyora umugi washika mu itatu kazungu rigwa gutangura kudawa ukadavyutariye ugira inzara ugira utaronka twa kakabuyi mu minsi yara twa turonka kabuyi nundu ubakabuyi baragahagaritse.
Aba bagwayi basida bari muri inkambi basanga bari bakuriye gufashwa guhabwa igishoro bagacuruza kuko izindi mpunzi zitagwaye izo nubwo zitinda guhabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM hari izinyuzamo zikajya gukora imirimo y'imbaraga mu baturage b'abakongomani irimo guhinga ndetse no gukora amadafari. Jean Marie Minani aba mwishiramwe by'abagwayi ba sida wo muri inkambi ya Rusenda.
Jemba yeho nabi gose urabona nkubisaba ko no umuntu aronka kabuye ubwabo yibadu hakera nibukibaho nubu baza kubutorira inondo cyeto kabutorira nga ku hospital ya nubu nitukironga tusaba yuko buduheza gataye hamuntu kiyungunganya tukadandaza hama tukaronka nakajya gasururu tunso mutaye tuza turi yungunganyako imbaraga zacu zishobora guhinga ndushobora gukora akazi kingo saba ko umuntu yicara hasi akadandaza akadeba gize tuntu
twashatse kumenya icishiramwe rya EDC rishinzwe imibereho myiza mu ngambi ya Rusenda rivuga kuri iki kibazo cy'ubuzima buba bagenda na sida bavuga yuko bafite tabyadukundira kuko twagerageje kuvugisha umuyobozi w'iryo shiramwe kuri telefone y'ingendanwa tabyakunda ariko tuvugishije umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri ingambi Emmanuel Ntirampe ba yatubwiye yuko iki kibazo bakigejeje muri ASR
iyo tubabajije rero twebwe nka abarongozi bikambi baguma batubwira yuko barindiriye basabye bagize demande ariko batarishyurwa barindiriye nabo kwishyurwa kumusabo bagize
sabagwayi basida bonyine bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'inzara muri iyi nkambi ahubwo n'abagenda indwara zidakira zirimo diabete ndetse nabo bantu bumuga nabo basaba ubufasha kuko nabo bibagora kunywa imiti babahawe kwa muganga badafunguye ubedatse ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda mutara kivuye epfo
murundi muhuza barundi Edward Ndwimana avuga ko leta giye gufasha abakuye mu byabo n'imyuzure bari ahitwa ku interekwa mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo babone ahandi baba hari haheze iminsi abo bakuye mu byabo bamushikirije ikibazo cy'uko leta atamfashanyo ibaha inkuru ijwi rya Amerika yateguwe ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Desire Hatungimana
umuhuza w'abarundi yagendeye yabateshejwe izabo ku interekwa ari kumwe n'abarongo igisagara cha Bujumbura nkuko yabishikirije abanyagihugu bari bamusabye gutorera umuti ikibazo cyabo kuko bemeza ko babayeho nabi batagira naho barara Edward Ndwimana yamenyesheje ko bategerezwa kuva muri icyo kibanza kuko atari cyiza cyo kubamwo umuhuza w'abarundi yasabye gutandukanya bari bapanze n'abamazu yabo
twarumvikanye yuko mu minsi mikenya nimba mutarabikora abajeje intwaro babafashe gutandukanya abari bapanze amazu n'abari bafise ahabo kugira ngo bishobore koroha warapanze inzu nkumbure wewe arashobora kugira no gupanga handi mu gihe bamuherekeje ariko warafise cyari kibanza ciwe leta na izo ziraba ingene ifasha biciye muri wa mugambi ya program ijanye iyi platform ijanye no kuraba gukingira ibiza n'ibindi ikibazo cyanyu rwa ikora cyitwararika mugabo namwe mugende mukurikiza impanuro muhabwa n'abajeje intwara kandi ababishoboye muri mwebwe hari abashobora kuba bishoboye abishoboye ntibarinde kurindira izo nyishu za leta ubishoboye kuba ashobora kuja guhiga handi abari yumvira kubaragenda mwumve yuko ngaha ahasi mu buzima aha nta buzima buhari
nawe yemeza ko leta ifasha abahora baba mu nzu zabo Ndwimana yasavye abashaka kubaka kubanza kuvugana n'abajejwe inyubako kugire byashitse aho ku interekwa ntibize bisubire
ibi byashitse birababaje ariko biduhe n'ikigwa cy'ukumenya aho turiko turubaka aho tugiye kuba ingene haba hameze tubasaba yuko nubu abo bavuga ngo bari kuba rubaka leta bahamabati babanze baje inama neza n'abajeje intwaro n'abajeje bisaba byukubaka barabire yuko vyukuri aho bariko barubaka atari hamwe azosura gutera ibindi bibazo ivyo vyose rero mu ndakubikora biciye mu kuja inama n'ingingo mu gukomeza umwumvikano hagati ya mwebwe n'abarongo intwaro n'abarongo ibisata bibijejwe
abanyagihugu naho bamwe bashimye ko bagiye gufashwa bakanaronka uburaro ntibabona ingene bagiye kubaho kubera inzara na kazoza kabana mu gihe amashuri agiye gutangura batabona iyo bazokura amafaranga y'ibikoresho by'ishuri by'abana babo umuhuza akabera nagendeye site ya Maramvya arabateshejwe izabo bo mu Gatumba kubera imyuzure naho nyene yabasavye gusubira muzabo abanyagihugu bakagira makenga kuko hari aho amazi atarakama ikindi babona nuko ivyabaye bishobora gusubira mu gihe uruzi rusizi rudakorewe
hariho abifuza ko bokwimugwa bakabaronderera ikindi kibanza bo bashiramwe kuko wabona ubamazi akidengere hariho nabandi wabo hamaze gukamuka bavuga ati twebwe batwubakiye bakadusanurira bakatorosa udushikira ngo dutekereza tugasubira mu gihe umva hano haratandukanye
tokogwa nuko botugomerera rusizi bakadukubikira n'idigi aho ruhora rumenera kugira korohegwe n'ibitwe kandi gutwagwa
twebwe n'ikimvuro kiwanje hariho nkabeshi hatarakama amazi none hema naho bazoyiduha tuzoyubaka hehe nubundi tuzoca tuvayo kandi numba tuzokwamira mu nzira imisi cye mbona yuko bo twiyumvira ko nyene bakatugonderera hanyu bo dushira
site yo kuwinterekwa isanzwe irimwo iminyango 140 itagira uburaro kubera imvura y'imyuzurira yahitanye abantu 16 hari kwa 22 ukwezi kwa 12 mwaka 2019 ni mu gihe bateshejwe izabo kubera imvura n'imyuzurira y'uruzi Rusizi muri zone Gatumba mu kwezi kwa 5 mwaka 2020 barenga 111 bakaba bari mu masite atandukanye harimwo site ya Maramvya.
Inkuru idushikiye mu kanya ivuga ku Burundi bwanse kwakira barundi barenga 130 buganiwe mu Rwanda kubera mipaka yugawe bitumwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Abenshi muri abo bari bagiye mu Rwanda kubera imvu z'akazi canke bagiye kwivuza. Ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda bwabwiye ko borindiraho imipaka izokugururirwa kubera leta yanse kubaha urusha rwihariye rwo kwinjira muri iki gihe. Ubu bamwe muri bo batangwe gusaba uhungiro mu cyo gihugu. Ni inkuru ya Clavera Niyonkuru umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Igitege ntabanduka c'abarundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya. Gusa ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati ya 130 na 140. Ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurushago kuko hashobora kuba hari abatagituye. Abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Bagezwe ahanini nabaje kwivuza, abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi, abari kuramutsa imiryango yabo, hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu guheze, abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka. Ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga 8,000 y'itike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari. Yamara inyuma y'ukwezi kumwe, ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka. Amafaranga yabo barayasubijwe. Ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'ico kibazo ari nyinshi. Kubera umutekano wabo, bamwe muri bo badusavye kutabavuga amazina.
Urabona iyo bakunje kuja mu gihugu cyawe kandi barusanze fise igihe watekanije cyo gusubira inyuma, haraburiza amafaranga kabura uburyo bwo kubaho, hariho benshi bari bafise ubuzi, twatakaje ubuzi, tubayeho nabi, tuguma dusaba indaro, gusanga urukura uragurana umuntu, uragurana umugenzi, ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise. Umva rero tuguma dusaba yuko twunganirizwa, bakatari kura twagenda kukurumva. Ntabwo twe twahunze, twaje tuje ku bintu bizwi.
Ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro.
Ubu Burundi ngo barabyase, sinzire ko ashaka ko tuguma turi mu nzi. Hari ahubwo twese tuzamusaba, ahubwo twese tugiye gutanga kusaba kurumva none twabaho gute. Ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ufise. Ubu twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye FEMA kimeze cyatubwiye ati ingurane zanyu turazizi, nimwe murarindira, natwe tuzohava tugenda gusaba ubuhungiro. Tukaye twaza ko bazotwakira kuko twagize ingorane. Urabona nk'ubu Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi. Iyo bamaze kuvanga ntibabazi, tuzava tugira n'umutekano muke aho tuzasubira hariya. Iryo gituma rero benshi batangiye kuzarasaba bagume ngaha.
Icyo kibazo catumye imiryango icikamo kubiri. Uwo mugabo yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe i Kigali mu gihe yari yaje kwivuza. Uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe.
Urugo ruvuze ina rugo amezi 6 urugo ruri mu mwana kumabaza mama rihe, bakavugana ku telefone ni ndagukumbuye uzoza ryari, nkaje ngiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane. Hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye, ugashisa umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi, umwana akababara ubwizi urataha akakubwira ngo wowe ngo uyu munsi ngo nawe wantaye. Urumva ko nk'uko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye mu byo gutunganya urugo naho nyine biravuna. Hana twari twarumvise ngo bagerageje leta y'u Burundi igomba kuserukiza ubwo Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza. ahize kwezi kurenga n'intunzi yo byahereye.
Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cyo Burundi yatangaje ko kugira ngo abo barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano. Ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radio rya Bongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu heze.
Abo bantu wumva n'ubabara barundi none ni babagomba gutahuka, hariho iyo nzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo nzira ategerezwa gucamo, kandi hariho yavuze iki kiza karanda cha corona. Abo bantu tugira Imana bari mu gihugu kirimo abantu cyubana amategeko ya OMS nihagera bazogaruka. Nso kubangira rero haba hari indi iriko birakugwa mugabo bantu nibafatwe n'impunzi. Abo bantu ntabonzi gusa mvuze nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanzwe amagara y'abantu bukorane bw'imigenderanire n'ubwo umutekano hanyuma bagaruke.
U Rwanda rwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu baco. Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishoye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kondwiheze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka.
Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha. Ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe, turabikora ariko Burundi banga kubakira. Ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni ikibazo ubwa mbere cyari catewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka ica politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda no Burundi, ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Dukurikire mu gihugu cya Tanzania, aho leta yafashe ingingo yo kutazosubira kwakira impunzi z'abarundi zitahukanwa zikongera zigahunga kubera ibazo zisanga bitarakemuka mu Burundi. Uzotahukanwa akongera guhunga azofatirwa ingingo zikomeye harimo gufungwa. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika James Javine mu gihugu cya Tanzania yaritabiriye inama zo guhimiriza impunzi guhunguka ziriko zikoreshwa n'umushikiranganji intwaro hagati mu gihugu mu ikambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi.
Ni mu rugendo rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, George Simbachawene yasubiriye Kangirugora wakuwe ku ntebe na Perezida John Pombe Magufuli mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2020. Nyakubahwa Simbachawene arimo gukora inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutahuka. Inyuma yaho igihugu cy'u Burundi gihamagariye abarundi bari hanze y'icyo gihugu gutaha kubaka igihugu cyabo. Ejo ku wa mbere yari mu nkambi za Nyarugusu na Nduta, kuri uyu wa kabiri aherukiye mu nkambi ya Mutenderi. Muri izo nama arimo gukora yagabishije yuko kuva uno munsi uzofatwa adafise ibimuranga cyibure uzotahukanwa kongera guhunga azofatirwa ibihano bikomeye harimo gufungwa mu gasho.
Na kuanzia sasa utaratibu uliokuwa unatumika wa kuwarejesha wale wanaokamatwa wakiwa hawana vibali halafu baadaye wanavigwa pia ya kurudishwa
uno munsi urutonde gwahora rukogwa ntuzosubira gukogwa uko gwaho. Abafashwe bari mu makosa bazosangwa mu nkambi badafise ibibaranga bazoza barafungwa, apana guhabwa imfashanyo kandi kubera iyo bafashwe bahora batwagwa mu Burundi bagaca bongera bakagaruka. Izo ngorane ntazo dukeneye kandi
tutawakamata tutawapeleka mahakamani na watafunguliwa mashitaka na watafungwa kwenye magereza yetu.
Ikindi yasabye Abarundi gukomeza kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabo kubabona yuko icyo bahunze cyo bacarakemutse kubera umutira makumunzi zose ari gusubira mu gihugu cyabo.
Nimekuja hapa kutoa ujumbe wa serikali ya Tanzania. Suluhisho la kudumu lililo jirani kwa sisi tunaotoka Burundi ni kurudi nyumbani tukajenge nchi yetu.
Najengaha gutanga ubutumwa bwa leta ya Tanzania. Umuturama uri hafi kuri bose bava mu Burundi n'ugusubira mu gihugu kubaka igihugu cyabo. Amatora yarabaye mwararonse umukuru w'igihugu. Ubu igihugu kiriko kiratera imbere. Niyihe mpamvu yotuma uguma ngaha? Uronswa imfungurwa utakoreye. Muhiri wanyu barabahika musubireyo. Reka ndabinginge kandi ndabasabe gusubira mu
Sefu. Naomba niwasihi na niwaombe fikirieni kurudi nyumbani.
Ku ruhande rwa ambasaderi w'ubuserukizi buto bw'u Burundi mu ntara ya Kigoma, Bwana Siliakus Kabura, muri iyo nama yavuze yuko Burundi bwiteguye kwakira impunzi zose kandi zoshikira mu vyabo atankomanze.
Atushikirire nyene cubara mukuru w'igihugu ca Tanzania amubwire yuko u Burundi turiteguye kwakira abarundi bacu bene wacu kugira ngo baze twubake igihugu cacu cy'amatano ubuki. Nyene cubahera umukuru w'igihugu yari pumere yavuga yuko abahungutse bose bategereza gushikira mu vyabo. N'ikimenyamenya ngira mwarabyumvise ndaje kumukurikirana ku munsi ku munsi na bamwe bene wacu bari bahungiye mu gihugu cacu Rwanda bose bariko basaba kugira ngo bahunguke mu mayinga abiri leta iri kwitegura kugira ngo itangure kwakira abambere.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bamaze kumviriza iyo nama y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, basabye leta ya Tanzania na SER kubandanya gutahukana abavyiyumvamwo, kiretse ababona yuko icyo bahunze kitarakemuka babandanye kuronswa imfashanyo nk'uko bigenewe.
Egome umutegetsi yaje uno munsi kabisa mu matwamakire neza kandi ijambo yatuzaniye rya ijambo ryiza rwose. Gusa kimwe gusubira mu gihugu si bibi nta banki wabo ko iminsi yose nk'uko wayivuga muhyari muhira. Gusa kimwe umba ni byiza by'uko umuntu nk'umuntu wamanza kumviza icyumviro ciwe ico bagituma adashaka kujya mu gihugu. Koko turavye aha twese turi ngaha mu nkambi nyagusuru nuko usanga twese dufise ibibazo bitandukanye. Hari aho usanga bafise ikibazo iki abandi kiriya. Byiza nuko bofata ingingo haswa yo kubati dutange kugenda ari uko babanje kwicarika umwe wese bakamwumviriza icyumviro ciwe. Ibyo biba byiza rwose gusumba
nashize tufise kuri icyo kubera beshi n'abariko barahunguka araha bace bashika bumva ati bashikiye muri zangorane nyene ati meze kunuku abantu bakatuma bafata izindi ngingo zitandukanye. Icyo kwerekira atuma kandi impunzi nyinshi zidahunguka ngo zivye mu gihugu cyabo kubaka kubera abazi yuko banze bahunguka naho nyine ntabafise bazashikira kandi naho bogenda leta ikabereka ati nimuje ngaha. Bitokunda kubera habariho imiryango imwe ivuga ati nakaraje arahungutse bace batangura kuhirondera ukuntu bashobora kumugirira nabi.
Umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziyandikije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuva ubwo biciye mu mategeko. Hamaze gutahukanwa abarenga 188 mu bitigiri dukurase bamaze gutahukanwa muri uyu mwaka w'2020 barenga gatse 300. Abiyandikishije bategereje kuzotahukanwa mu minsi iza bashika 2009. Abarundi basigaye mu nkambi za Ndutanya Rugusu na Mutenderi barenga gato 160,600 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Tumibute nchuti mwese kwa mkumula wandanya kumweza ilajyo hizwi jamilika islami anila i Washington DC mu Kirundi na mu Kenya Rwanda. Unahuni wa mwanya kwa shikiriza inkuru yereke kimwe mu bintu bikomeye komeye byaranze itariki iyo munsi. Venuste Nshimirimana aravuga kwivuka yiwatoye umugira utera ingwara ya sida Luc Montagnier.
Hashize imyaka 88 kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 mu Bufaransa havutse umwana w'umuhungu ababyeyi be bamwita Luc Montagnier. Uyu niwe waje kuvumbura virusi itera sida. Luc Montagnier avukiye ahitwa Chabri muri departement ya Indre iri hagati mu Bufaransa. Yize siyanse muri kaminuza ya Poitiers ariko impamyabushobozi hanitse yihabwa na kaminuza y'i Paris mu mwaka 1955. Afite imyaka 23 gusa. Nyuma y'imyaka 5 yabonye impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi. Mu mwaka w'1974 yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gikuru ubushakashatsi ku bya science, Centre National de la Recherche Scientifique. Mu mwaka w'1983 yavumbuye virusi imunga abasirikare bo mu mubiri w'umuntu yaje kugaragara nka virusi itera sida. Ubushakashatsi bwe n'ibyagezeho byatumye hakurwa imiti isuzumishwa kandi kandi ikagaragaza iyo virusi mu maraso. Nyuma y'umwaka umwe havutse impaka, umushakashatsi w'Umunyamerika Robert Gallo nawe atangaje ko yavumbuye iyo virusi nyuma y'imyaka 9. Ishyirahamwe ry'abashakashatsi bemeje ko iyo virusi itera sida yavumbuwe na Luc Montagnier mu mwaka wa 2008. Yahawe igihembo kitiriwe Nobel mu buvuzi ku itariki ya 18 uyu mwaka. Yagaragaye kuri televiziyo y'Ubufaransa avuga ko virusi ya corona yacitse abashakashatsi bigaga imiterere yayo. Ibyo kandi abihuriyeho na bamwe mu bandi bashakashatsi.
Chuti mwesi mkundi radio ishu uja Amerika vigani ya tuwateguli mwaka kanya wigali kengaha. Turashimie mokubira ya defasha kwe giranya vigani ilo tuwateguli. Turashimie na mwe chuti mwesi mwadu tiza matuki kandi tuwabati ya kamu. Wanda anye mungiliza ilindi vigani ya radio ishu uja Amerika.